Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumenaje we Diane ni nahazo ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Diane turashimikira cyane kuyavuga ku ntambara muri Ukraine n'Uburusiya. Ukraine yaremeye gukorana ibiganiro n'Uburusiya ku mupaka wa Byelorusiya. Ukraine yemeye ibiganiro mu gihe Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yasabye abasirikare bakoresha ibigwanisho ruhonyanganda bya nucléaire kugaba bakitegurira icyo yise urugamba. Perezida Vladimir Putin yabwiye umushikiranganji wiwe ajejwe kwivuna abansi mu Burusiya kw'ibihugu biri mu ishyirahamwe utane byasohoye amatangazo yise ay'agasomborotso byongera bifatira Burusiya ibihano bikarishe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaremeye ko aza kurungika intumwa ziwe ku mupaka wa Byelorusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro by'amahoro n'Uburusiya, avuga ko ataco aza gusaba kugira ibyo biganiro bibe. Hagataho ambasaderi wa Ukraine muri Amerika Oksana Markarova yarashimangiye ko Ukraine yifuza kuganira n'Uburusiya ariko ivyo kwishikana kwa perezida bitarimwe. Mu gihe ibiganiro bisa nibigira bitangure n'imishamirano kandi kabandanya amakungu nayo abandanya gufata ibihano. Ishyirahamwe rya Buraya ryatangaje ejo ibihano bishasha ku Burusiya kubwo gutera Ukraine. Uburaya bwafashe ingingo yo kugarika ikirere cyabwo ku ndege z'Uburusiya bwongera buhagarika ibimenyeshamakuru by'Uburusiya mu bihugu bigize uwo muryango. Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen niwe yatangaje izi ngingo. Yavuze kandi ko Buraya bwafashe n'intambwe zo guha ibigwanisho Ukraine no guhanisha Byelorusiya Somambike n'Uburusiya ibihano kuko ngo yafashije kugira iyo ntambara yorohere Uburusiya. Indege zose z'Uburusiya zirimwo n'iz'abatunzi mu bategetsi b'Uburusiya ntizicemerewe kuguruka mu kirere cha Buraya. Abanyamerika nabo bari mu Burusiya baragabishwa aho basabwa kuva muri ico gihugu badatevye bakoresheje ngo indege z'urudandaza. Ibi vyasabwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi w'Imana kubera indege zirushiriza guhagarika kuja mu Burusiya mu gihe ibihugu vya Buraya biriko birugara ibirere vyavyo ku ndege z'Uburusiya. Ubwo bushikiranganji busaba Abanyamerika gutangura kwiyungunganya ntibizere gutaha bafashijwe na Leta ya Amerika. Bwarashize kandi ryogabisha ku rugero rwa kane n'urugero rwihaniza kugendera igihugu kanaka. Impunzi nazo zirabandanya kugira ingaruka mbi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine ishobora gutuma abanyagihugu ba Ukraine bagera ku miliyoni zine bahunga igihugu cyabo. ONU yemeza ko bizoba bibaye ibitigiri biri hejuru cyane umugabane wa Buraya utigeze ubona araheze imyaka 70. Kugera ino saha ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko abanyagihugu ba Ukraine bamaze guhungira mu Buraya mu bihugu bibanye vya Buraya vyabo bagera ku 368.
Washington ijwi rya Amerika.
Tuve ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya dutandukire ku mugabane wa Afrika. Intumwa zishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'iza CEDEAO zarashitse muri Guinea Conakry ejo ku munsi w'Imana kuganira n'abategetsi b'abasirikare bigaruriye ubutegetsi mu mwaka uheze. Ibi byavuzwe n'abategetsi bo hejuru muri ico gihugu. Igisirikare cya Guinea Conakry carakuye ku butegetsi perezida yatowe Alpha Conde mu kwezi kw'icyenda 2021 haciye amezi abanyagihugu bidogera leta yiwe. Iyi kudeta yatumye amakungu ava hasi arayiyamiriza. Colonel Mamadi Dumbuya arongoye abasirikare bari ku butegetsi yaremeye ko azogarukana demokarasi ariko gushika ubu yaranse gutanga ikirangamisi cy'amatora. Ejo ku munsi w'Imana perezida wa komisiyo ya CEDEAO Jean-Claude Kasibru hamwe na Mahamat Saleh Anadif intumwa idasanzwe ya ONU muri Afrika y'Uburengero na Sahel niho bashika ku mugwa mukuru wa Guinea Conakry mu biganiro nako kagwi k'abasirikare rurugendo rukurikiye ivyavuzwe n'ibihugu 15 vya CEDEAO ko ayo matora akwiye gutunganywa mu mezi 6 atarenga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu gisata cy'amagara y'abantu tukiri ku mugabane wa Afrika muri COVID-19, Malawi yararonkejwe incancu hafi 300,000 za COVID-19 zahinguwe na AstraZeneca. Ni mu mugambi w'isi wo gukwiragiza ku isi ubwo rucanco ku rugero rungana. Iyi niyo mpano ya mbere y'uwo mugambi iki gihugu kironse uyu mwaka, inyuma yaho iherewe nizo yari ifise mu kwezi kwa 12. Iyi mpano y'Ubuyapani igize kabiri ku miliyoni hafi kuncancu hafi miliyoni 2 za COVID-19 za AstraZeneca. Ubuyapani bwategekanije kurungika muri Malawi. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Malawi bavuga ko iyi mpano y'incancu za COVID-19 ibaye iya mbere Ubuyapani buhaye igihugu cyo mu karere ka Afrika iri munsi ya Sahara. Malawi yatangaje mu kwezi guheze ko yihaye intumbero yo kuzoba yaracandaze 50% by'abanyagihugu bayo gushika mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. N'ayandi nibutse abakunzi b'ijugi ya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda. Turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Abanyamahanga bari basanzwe baba muri Ukraine babandanya guhungira mu bihugu bitandukanye mu gihe intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine igeze ku munsi wayo wa 5.
Kugeza ubu kuba mu buri wese avamo turifasha tugakoresha uburyo bw'imodoka then bakagana ku mupaka wa Ukraine na Poland araho zigera bikaba ngombwa yuko muvamo mukagenda n'urugendo rw'ibirometero 20 n'amaguru ni nk'amasaha 2 n'iminota 3.
Uyu ni Fred Mupenzi hatwara ishyirahamwe ry'abanyarwanda muri Ukraine. Fred akaba yahora yiga mu gisagara cya Lviv ubu ari i Varsovie ku murwa mukuru wa Pologne aho yahungiye. Ino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nayo ndabice ku masonga mukanya nkitangura intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine igeze ku munsi wayo wa 5. Abavuka gihugu ba Ukraine n'abanyamahanga ba muri ico gihugu babandanya guhunga abanyarwanda bagwiriyemwo abanyeshure bari basanzwe biga mu bisagara bitandukanye vya Ukraine bari mu bamaze guhungira mu gihugu ca Pologne aho bemerewe kuba igihe c'imisi itarenze 15. Umugenzi wacu Edirwema yavuganye na Fred Mupenzi atwara ishiramwe ry'abanyarwanda baba muri Ukraine yamaze kugera i Varsovie ku murwa mukuru wa Pologne. Mupenzi yari umunyeshure mu gisagara ca Lviv.
Nahageze mvuye muri Ukraine mu mujyi bita Lviv ni nk'umujyi wa kabiri wa Ukraine.
Umujyi waba uri mu mijyi muri iyi minsi yaba yibasiwe n'ingabo z'Uburusiya kuva Uburusiya bugabye ibitero ku gihugu cya Ukraine.
Oya, ni umujyi kugeza ubutekanye abantu bose bari kuganamo ntago uri mu gace kari muri cyo duce bari kurwaniramo.
Gerageza utubwire mbere yuko mufata icyemezo cyo gufata inzira mukajya mu gihugu cya Pologne aho kugeza ubu ngubu mwahungiye. Ibintu byari byifashe gute? Ese abanyarwanda mubana mu gihugu cya Ukraine bangana bate?
Kugira ngo dufate icyemezo cyo gusohoka Ukraine nuko mu ijoro ryo kuwa 3 ahagana mu gitondo nibwo barashe. Ntabwo twigeze tubigira ibintu bikomeye kuko bari basanzwe n'ubundi barwana uturuka kera murabizi, ahubwo bafataga agace kamwe karimo inganda wegereza. Ariko nibwo Perezida ubwe yatangaje ko igihugu kigiye kurwana bitakiri mu bintu by'ibiganiro. Umunsi ukurikiyeho nibwo batangiye kurasa no makuru bicamo bavuga yuko n'abaturage ubwabo bemeye gutunga imbunda bakajya kurwana. Icyo gihe nibwo twafashe umwanzuro wo kuba dushaka inzira twacamo kugira ngo tutazahura n'ibibazo.
Abanyarwanda muri rusange batuye muri icyo gihugu bangana bate?
Ndagereranya ubu ngubu navuga nka 74 ariko tujya kugera mu 100 kubera ko harimo abasuye mu Rwanda mbere yuko intambara itangira.
Hari Abanyarwanda bashobora kuba bari muri turiya duce twibasiwe n'imirwano cyane cyane twegereye igihugu cy'Uburusiya, aha ndavuga nk'uduce twa Kharkiv, za Kiev n'ahandi?
Bari bariyo ariko ubu ntabwo bakiriyo, bose bamaze kugera mu mujyi wa Lviv baratekanye. Turi kugerageza gushaka ukuntu bavayo nabo, ndakeka ejo cyangwa se umusibe ejo bazabashije.
Hanyuma gerageza utubwire uburyo murimo kugera muri icyo gihugu cya Polonye. Ese bikorwa nande? Hari uruhare Leta y'u Rwanda ibifitemo kugira ngo ibe yabakura muri icyo gihugu cya Ukraine kugira ngo mugere muri Polonye?
Kugeza ubu kuba mu duce buri wese avamo turifasha, tugakoresha uburyo bw'imodoka. Ubu ngubu ibiciro biba birimo hejuru, ugasanga bamwe bafite ikibazo cy'amafaranga ariko bakayihuriza hamwe bagateranya kugeza ubwo babonye bishyu mu taxi mini, then bakagana ku mupaka wa Ukraine na Poland. Ariko ni kubera ko ubwinshi bw'abantu n'ubwinshi bw'imodoka ari aho zigera, bikaba ngombwa ariko muvamo mukagenda nk'urugendo rw'ibirometero 20 n'amaguru, ni nk'amasaha 2 n'iminota 30. So iyo ugeze hariya abamo gutegereza kubera abantu benshi, ariko icyiza abanyamahanga babashyira ku ruhande nawe no gihugu cya Ukraine bakajya ku ruhande kuko niho menshi kwambuka neza urebye nta kibazo. Hanyuma Leta y'u Rwanda nayo iri kudufasha kubera yuko hari abakozi babo babiri bohereje ku mupaka wa Poland, urasohoka bakahita bagufasha kugera wasohoka ukagera nta tike utanze ari ubuntu, bakanatwitaho urebye tumeze neza kugeza ubu. Kandi zera yuko n'abari inyuma nabo barakomeza kubitaho kubera yuko turi gukomeza kuvugana kugira ngo twebwe twabashe gutambuka, tubabwire uburyo babigenzamo na ambasade ibidufashamo.
Nk'umuntu wabaye muri icyo gihugu cya Ukraine, ibyo aribyo byose urakimenyereye, umenyeranye n'abaturage b'icyo gihugu, Uburusiya bumaze gutangaza ko bugiye kugaba ibyo bitero, abaturage baho mwavuganye babyakiriye gute? Ese kuba kugeza kuri uyu munota Uburusiya butaragera ku ntego yo kuba bwafashe umujyi nka Kiev bwigaruriye igihugu bivuze iki?
Mbere babanje no kuvuga yuko ingabo basubije nyuma ari uko ari ukubeshya, nyuma baza gutangira kurasa barasana n'abanya Ukraine ariko barabiduhisha. Nyuma rero ubwo perezida yavugaga ngo bishyire hamwe bamanika amadrapo, ndabyibuka twese n'abanyamahanga twese baduhaye amadrapo tujya mu muhanda badufata amafoto n'ibiki kugira ngo bagaragaze ko bashyize hamwe nta bwoba bafite. Nyuma nibwo haje kubaho iyindi mpinduka ubwo perezida nyine yavugaga ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba, reka barwane. Hanyuma kugeza ubu urashayo ntabwo irabasha gufata Kiev kubera yuko Ukraine yishyize hamwe bari kurwana kandi bakora uko bashoboye kugira ngo uduce tumwe na tumwe batadufata n'ubwo arimwo utwo bafashe, ariko ibyo byose bakabikora hari intego bafite kubera ko murabizi yuko ari indi ntambara yigeze kubaho muri za 2014 ari itewe n'umu perezida wari uriho. So rero niyo makosa bashaka gukosora. Muri make ni nko kubasengera kugira ngo ibyifuzo byabo bizakunde.
Abanyayukreni benshi barimo guhunga barasa nk'abagaragaza ko ari uguhunga by'igihe gito, kuri bo bafite icyizere cy'uko Leta yabo izanesha Abarusiya bagasubira kubaho nk'uko bari basanzwe babaho. Mwebwe namwe nk'abanyamahanga mwabaga muri icyo gihugu, icyo cyizere mugisangiye n'abanyayukreni, muribaza ko muzasubira mu buzima bwanyu busanzwe ryari?
Kuri twebwe nta cyizere dufite cyo kuvuga ngo twasubirayo vuba, gusa igihe kizabaho iyo ntambara irangire icyo cyizere cyo kirari, kuko kugeza ubu bari kuvuga ko bashaka ibiganiro badashaka gukomeza kurwana kuko kuri kote zombi hari abasirikare bari gupfa.
Mwibaza ko aho ngaho mu gihugu cya Polonye muzahamara igihe kingana iki, cyangwa se hari gahunda yo kubacyura mugasubira mu Rwanda?
Ntacyo twibazamo cyo kuvuga ngo twamara igihe kingana gute kuko muri pasiporo zacu bashyizeho iminsi 15, ubwo niyo minsi 15 nyine.
Bivuze ko nyuma y'iminsi 15 ubwo Leta y'u Rwanda iri muri gahunda yo kuba yabacyura mu gihugu?
Bari kubidufashamo kuko abayobozi turi kumwe nabo umunsi ku wundi.
Freddy Mupenzi uyobora umuryango w'abanyarwanda batuye mu gihugu cya Ukraine, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika.
Natwe turabashimiye cyane kubwitanga mwagize no kutuganiriza kugira umenye ko duhagaze.
Amakuru hajanye na dosiye intambara y'Uburusiya muri Ukraine muyasanga kuri wezitatu akaburungu radio atrovewa akaburungu com. Mushobora kandi namwe kugira icumu yavuze ko mukurungika ubutumwa bwanyu mubicishije ku nkuru zitandukanye za Ukraine n'Uburusiya ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru twafitiye muri kano gatondo. Umushikiranganje je migenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Dr. Vincent Biruta yaraye yongewe iyindi manda y'imyaka 5 ku buyobozi bw'umugambwe PST uharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abanyagihugu mu Rwanda. Biruta akigenwa yatangaje ko umugambwe wiwe ugiye gutangura kwitegurira amatora ya president azwa mu 2024 w'umugambwe wahakanye ibivugwa ko utigenga wankari ko gutomora ikibazo cyo kumenya niba muri ayo matora uzoshigikira FPR nkuko wabikoze muri kahise uvuga ko hakiri kare. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Asumta Akabuye.
Amatora ya PSD yahuje abahagarariye iryo shyaka bahagarariye abandi kuva ku rwego rw'umurenge kugeza ku rwego rw'igihugu basagaga 200 mu biyamamarije ku myanya inyuranye yo kuyobora ishyaka rya PSD. Hafi imyanya yose yariho umukandida umwe ku buryo yatorwaga hafi 100%. Dr. Vincent Biruta niwe wiyamamarije kuyobora ishyaka rya PSD wenyine atorwa kuyobora iryo shyaka ku majwi 217 habonekamo imfabusa 2. Dr. Vincent Biruta yavuze bimwe mu byo agiye gushyiramo imbaraga muri manda yabo y'imyaka 5.
Nyanone muri manda dutangiye hari ibikorwa biri ku rwego rw'igihugu bikomeye kandi bireba ishyaka. Mwaka utaha dufite amatora y'abadepite, dufite amatora y'abasenateri,
hari amatora ya perezida wa Repubulika mwaka 2024. Ibyo byose ni ibikorwa bya politiki bikomeye tugomba kwitabira nk'ishyaka tukabigiramo uruhare. Twamamaza igihe cyose habaye amatora y'umukuru w'igihugu ishyaka PSD yari ifite umukandida. Nta na rimwe amatora yari yaba tudafite umukandida, yaba aturuka mu ishyaka cyangwa se yaba aturuka muri rindi shyaka, ariko aba iyo twamwemeye kumushyigikira aba yabaye umukandida wacu.
Umwaka wa 2003 ubwo u Rwanda rwatoraga perezida nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ishyaka rya PSD ryashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi ryongera kandi kumushyigikira mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2017. Itangazamakuru rikaba ryabajije perezida wa PSD niba no mu mwaka w'ibihumbi 2024 ishyaka yoboye rizongera gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Biruta asubiza muri aya magambo:
igihe nikiragera haracyari imyaka 2 hagati harimo amatora y'abadepite, harimo amatora y'abasenateri, andi ni mu mwaka w'ibihumbi 2024 igihe ntabwo kiragera.
Gushyigikira umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, hari benshi mu bakurikirana hafi politiki y'u Rwanda babibona nk'aho ishyaka ritagira ubwigenge bwuzuye. Umuyobozi wa Sena Iyamuremye Auguste, umwe mu bari mu ba mbere batangije ishyaka rya PSD, yagaragaje ko iryo shyaka ryabo ryigenga.
PSD kuva yatangira, navuze yuko kongere zose narazibonye, ntabwo yigeze ihungabana. PSD ni ishyaka ry'igihugu. PSD ifite ibitekerezo, ifite impuguke, ifite abakozi, ifite abaturage benshi bayiri inyuma, kandi PSD ikorana n'indi mitwe ya politike, irashimwa hose, n'abayituka ni nka babandi batuka inka bavuga ngo ifite igicebe kinini, bazakomeze badutuke icyo gicebe. Abavuga rero ngo PSD irimo kwahaka abandi kubera ko yumvikana n'abandi bose, abo baribeshya kandi ntacyo bazadutwara.
Muri iki gihe kandi ishyaka rya PSD ni rimwe mu mashyaka afite umubare w'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, ariko abanyamuryango bo hasi ba PSD bakaba babwiye ijwi rya Amerika ko bifuza ko no mu myanya yindi yose y'ubuyobozi no mu nzego zo hasi abayoboke ba PSD bakwiye kuba bayirimo ku bwinshi.
Ishyaka ryanjye ryo numva ryakongeraho nk'uko risanzwe riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage, numva twagumya kugera abarwanashyaka benshi baduhagararira hejuru mu ntego zishinzwe abadepite twumva bakwiyongera. Kikibura ni uko turacyubaka, ariko ibyo ari byo byose uko twatangiye ntabwo ariko turi uhoraho turi kugera rwose. Nibyo twumva twaharanira kandi nibyo turimo duharanira kugira ngo natwe tugire abarwanashyaka benshi bari mu nzego za leta bafite inshingano mu nzego za leta.
Mu bikorwa iri shyaka rishyize imbere muri iyi myaka itanu harimo gushyiraho ikigo cy'ubucuruzi kizajya gifasha ishyaka gutera imbere. Iki kigo abayobozi bavuze ko kizahabwa ubuyobozi bwihariye ndetse n'ubugenzuzi. Ishyaka rya PSD riri mu mashyaka makuru yavuze mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe ubwo politiki y'amashyaka menshi yatangiraga mu Rwanda. Iri shyaka ryatangiranye abarwanashyaka bakomeye, ryaje gukorwa mu nkokora mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanaga bamwe mu barwanashyaka baryo, bamwe bazira ibitekerezo byabo, abandi bazira ko ari Abatutsi. Ishyaka rya PSD kandi ryataze umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ariwe Ntawukuriryayo ryayo Jean Damascene. Izindi nshuro iri shyaka ryagendaga rishyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yagezeho mu gisata cha sport. Ubu naho umunyeritreya Natnayel Tesvani niwe yaraye atsinze ihiganwa ry'amakinga ryitiriwe Tour du Rwanda ryaheze ejo kwa Mungu. Mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda yadukurikiraniye uko umunsi wa nyuma wa Tour du Rwanda wagenze.
Iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbwe kuri Canal Olympia kwirebera kuri iki cyumweru ubwo umukinnyi Natnael Tesfazion ukomoka muri icyo gihugu akaba akinira ikipe ya Androni Giocattoli w'Umutaliyani yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2022. Ni nyuma y'agace ka munani ari nako ka nyuma k'irisiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka kareshyaga n'ibirometero 75 na metero 300 aho abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Ubaye wa mbere muri aka gace ni umunyarwanda Moise Mugisha ukinira ikipe ya Protache muri Afurika y'Epfo waciye agahigo ko kuba ariwe munyarwanda ubimburiye abandi gutsinda etape y'irisiganwa kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe. Yakoresheje amasaha abiri iminota umunani n'amasegonda cumi n'atandatu. Yari ari kumwe n'abakinnyi babiri b'abafaransa bo mu ikipe ya Direct Energy aribo Alexandre Genies na Sandy Dujardin bamuretse agatambuka ngo asoze ari uwa mbere kugira ngo nawe asogongere ku buryohe bwo gutsinda etape ya kabiri n'igice kimwe. Natnael Tesfazion nyuma yo gukoresha amasaha makumyabiri n'atatu iminota makumyabiri n'itanu n'amasegonda mirongo itatu n'ane mu rugendo rwose hamwe rureshya n'ibirometero 942 yahise yambikwa ikamba ry'uyu mwaka. Yegukanye irisiganwa ryari rikinwe ku nshuro ya kane kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe mu mwaka wa 2019. Icyo gihe waryegukanye n'umunya Eritrea Merawi Kudus wakiniraga ikipe ya Astana yo muri Kazakistani. Muri 2022 Tour du Rwanda yatwawe na Natnael Tesfazion ari nawe kandi wegukanye uyu mwaka. Icyo gihe yakinaga mu ikipe y'igihugu cye cya Eritrea. Umwaka ushize uwahize abandi ni umunya Espagne Cristian Rodriguez ukinira Direct Energy mu Faransa. Usibye kuba yegukanye Tour du Rwanda, Natnael Tesfazion yahembwe kandi nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ndetse akaba ari nawe mukinnyi w'imena mu bakinnyi b'Abanyafurika baserutse. Moise Mugisha wa Protage yabonye igihembo cyo kwegukana agace ka munani hiyongeraho n'ishimwe ry'uko ariwe mukinnyi w'inkwakuzi mu kuzamuka imisozi. Igihembo cy'umukinnyi mwiza mu Banyarwanda ni Eric Manizabayo wa Benediction mu karere ka Rubavu wacyegukanye. Uwarushije abandi kuvuduka ni Sandy Dujardin umufaransa mu ikipe ya Direct Energy. Umukinnyi wahatanye kurusha abandi bose ni umunyayisraeli Omer Goldstein naho ikipe y'indashyikirwa yabaye Bike Aid yo mu Budage. Minisitiri wa siporo mu Rwanda Mimoza Munyangaju avuga ko irisiganwa Tour du Rwanda ryagenze neza.
Ni byiza byo kwishimira, kirangiye neza, hariho gahunda yo gutegura no kurebera hamwe cyane cyane ko turi mu cyorezo, ababa baragize ikibazo cy'uburwayi kubitaho no kubakurikirana, ariko bikaba birangiye neza muri rusange. Abagomba gutaha bazataha neza, abarwayeho gato bakize ubu ngubu. Ubu navuga ko tubyishimiye ko byibuze tunarangije neza tunatwaye na etape.
Igikorwa cyo gusoza irisiganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2022 cyatangijwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda warakoze kutubera ijisho mu mahiganwa ya Tour du Rwanda kuva atangura gushika ahere. Mu Burundi, imirwi yaremesha n'urunani imaze kuronka intsinzi zine mu nkino zo kurondera imigwi itandatu ya basketball y'i Bujumbura izoja mu nkino z'u Burundi bwose. Niyo mirwi yonyine rero imaze kuronka uburenganzira bwo kuzitabira iryo higanwa. Umupira w'amaguru naho ku munsi wa 23 w'ihiganwa ry'u Burundi umurwi wa Bumamuru inyuma yo gutsindwa na Musonga Bahati murugwi wa Top Junior urawusugereje izi nkuru zose tuzibaze mugenzi wacu Desire Hatungimana
muri iyo higanwa rya basketball ryo kurondera imigwi izo kina higanwa rya Burundi bwose mu rukino rwari rwitezwe cyane Remesha yatsinze New Star ku manota 71-66 umugwi wa Remesha ukabaciye ukwiza insinzi zine mu nkino zitanu bamaze gukina umenyereza wa Remesha Eme Bitagoye akayamenyesheje ko ugo rukino rutari rworoshe insinzi yiwe akaba yikesha abakinnyi biwe bashira mu ngiro ivyo baba bigishijwe
urugino rwari rukomeye cyane ego nyisarubunye ni ekipe ifise abakinnyi bashasha abakongomani bakuye hanze kandi bafise ingufu twatanguye neza ama mugabo barashobora kudushikira tugenda muri mita tubarusha amanota ane gusa mugabo kuva urukino rutanguye gushika ruhere ntibigeze batuje imbere naho tutabasiga menshi bisigura yuko twaga tugenza neza byadukundiye imaci yari igoye mugabo twashoboye gutsinda n'icyo gikundi
Kerne nayo yari maze iminsi idatsinda kuno w'Imana yatsinze rezipo ku manota 63-49 umenyereza w'uwo mugwa ati bamwitege
Kerne ico no vuga nuko mushishikara mukayitega kuko nibaza yuko icambere na mbere twatanguye nabi ariko nibaza yuko turiko turaholansa saison yacu iyi competition turiko turayiholansa kandi nizera yuko insinzi iza kudufasha kugira ngo mu mutwe n'abakinnyi bagume babona yuko bishoboka kandi baze babishikeko
umugwa muzinga w'igisirikare nawo inyuma yo gutsindwa na Mutanga United ku manota 72-61 waciye ugomba mu kibanza cya nyuma vy'imfata kibanza muri Mutanga United bamenyesha ko icizere kigihari
nta gihe kinini maze muri Mutanga United ariko ico ndiko ndahindura kiriho kandi kiraduhaye victoire no munsi nifuza yuko n'amamacha akurikira dushobora kuyakina kandi twiteguye neza kurusha uko no munsi twakinye match ni ntambwe tugize no munsi turacasigaje 3 match ajuwe na zone turiteze yuko dushobora gukora mu victoire
uwundi mugwi umerewe nabi ni Dynamo wa mugwi wigeze kuba ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi uri mu bihe bibi cyane kuruno w'Imana uwo mugwi warongeye uratsindwa na Jimkana ku manota 82-62 kugeza ubu umugwi wa Remesha uri mu kibanza cya mbere na manota 9 ukabukurikirwa n'umugwi w'Urunana ufite manota 8 n'urukino rumwe rw'ikirarane mu mupira w'amaguru naho mu nkino zo kundwa igira 23 y'ihiganwa ry'u Burundi bwose Vitaro yanganije na Message Ngozi ubusa kubundi umenyereza uwo mugwi wa Message watwaye igikombe umwaka uheze akabamenyesha uko uno mwaka ibyo gutwara igikombe vyamaze kubacika
turagerageza gukina kandi tukarunka n'ama okazi ari kurabona yuko gutsinda ari ikintu kigorana cyane mu mpira nivyo tubirashika twegurabona nk'ubu aho tugeze championnat uvuga yuko dusa nk'uko tumaze kwitakaza ikintu gikuru tuzo kwikonsentra tugwane turabe yuko dushobora gushika muri Big Four no kugwanira igikombe cy'umukuru w'igihugu.
Muzindi nkino zabaye Musonga ati yatsinze Bumamuru ibitsindo 2 ku busa, Rekoroko batsinda Olympic Star ibitsindo 2 kuri kimwe, ni navyo kandi Flambeau du Centre yatsinze Burundi Sport Dynamique, Aigle Noir yatsinze Bujumbura City ibitsindo 3-2, nayo Top Junior itsinda Rukinzo igitsindo kimwe ku busa. Kugeza uno munsi umugwa Bumamuru uri mu kibanza ca mbere ukabusumvya Top Junior iri kirabusugereza amanota 3. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Ijo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nchuti mwari muduteza amatwi ahaniho duce twa turabangira makuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo n'ibiganiro vyateguwe vyongera bashikirizwa na Joy Diane ni nahazwe dushimire byo doni cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikibanuye twifuriza kwanda nyamuranirwa mu byo mu byose naho butaha
nasikiliza sauti ya Amerika tusikiliza sauti ya Amerika
taarifa ya habari ya ukweli
yelewe yelewe
vipindi vya furaha manu moja na upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo
dusangira jambo yahuje benshi benshi muri sanga ya konse byinshi byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara ejo hiza nayo yakoze